Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Muri Uganda mu karere ka Kisoro mutwumvire kuri radio Ijwi riyobora FM 88.9, guhera kuri iyi saha kugera saa moya ku isaha ya Uganda. Amakuru. Bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu bemeza ko Kizito Mihigo atiyahuye, ahubwo ko yishwe.
Ikintu cya mbere kinyereka ko yishwe ni uko Kizito Mihigo kuva yafungurwa nta moro yigeze agira. Bakomeje kujya bamutumaho bakamubwira ko atazongera gukopfora fondasiyo ye yashobora gukora.
Joseph Matata yashinze kandi ayobora ikigo kirwanya umuco wo kudahana n'akarengane mu Rwanda gikorera mu Bubiligi. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ejo yari mu ruzinduko i Addis Ababa. Ni mukanya mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari na Afurika. Amakuru yo mu biyaga bigari nk'uko mubimenyereye abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abadutega amatwi. Ibitigiri vy'abamaze guhitanwa n'umugera wa corona canke COVID-19 mu yandi majambo ku isi byaraduze gushika ku bihumbi bibiri kuri uyu munsi wa gatatu. Abarenga 74,000 nibo bamaze bamaze kwandura mu Bushinwa, n'abandi baharurwa mu majana mu bihugu 25. Mu gisagara cha Wuhan aho ico kiza catanguriye, umuyobozi w'ibitaro vyaho yagize umuntu w'indwi mu bakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu yishwe n'uwo mugera wa corona. Ariko abategetsi b'Ubushinwa hamwe n'abishyiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS bavuga ko igitigiri cy'abapfa ari gito ugereranije na mbere. Muri Uganda, leta yararungitse abasirikare 2,000 kurwanya inzige zateye mu turere 20 mu buraruko bw'ico gihugu. Abasirikare barongowe na Major General Sam Kavuna yatangaje ko bazokoresha indege za gisirikare za kajugujugu zizoza ziramijira imiti. Inzige zageze muri Uganda zivuye muri Kenya, zarateye kandi muri Ethiopia, Somalia na Tanzania. Abahinga bafise impungenge ko zishobora korona cyane imirima, bikaba bizoteza inzara mu karere ko muri Afrika y'Ubuseruko. Abasirikare ba Nigeria baraturiye baratongora amazu y'abanyagihugu mu bumanuko no hagati inyuma y'ibitero byakozwe n'imirwi yitwaje ibirwanisho ejo ku munsi wa kabiri byahitanye ubuzima bw'abasirikare ba leta batandatu. Amakuru atangwa n'umukuru wako karere Austin Ozobo avuga ko bajejwe umutekano batanguje uruhigi rwabo bitwaje ibirwanisho mu mihana yahitwa Lutubene baturira amazu 21 y'abanyagihugu. Mundwi heze ishiramwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International ryarasabye ko haba amatohoza ku bikorwa bya gisirikare bibera mu buraruko bwa Nigeria, ahakekwa kuba haba imihari y'intagondwa igwanya leta. Leta ya Libya yemewe n'amakungu yaravuye mu biganiro vy'amahoro biriko birabera Geneve mu Swisse bifashwe mu mugongo n'ishiramwe mpuzamakungu ni inyuma y'aho abasirikare barwanya leta batereye ikivuko c'i Tripoli ku murwa mukuru. Leta ya Libya yavuye mu mwumvikano ishikiriza kwihagaritse ivyo biganiro gushika yishuye kubayiteye kandi mu mwanya mwiza cyane. Babisabwe n'Uburusiya na Turukiya, ibihugu bisanzwe bishyigikiye izo mpande zibiri ziriko zirarwana muri Libya, bose barumvikanye kwihagarikwa ry'intambara mu kwezi guheze, bongera bumvikana gutangura kuganira i Geneve. Ariko ayo masezerano ya yagiye ararengwa ko bitumizo mpande zinanirana kwicarana ku meza imwe y'ibiganiro i Geneve ariko bemera kuganira n'intumwa za zibafasha muri ivyo biganiro. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU yaragabishije ejo ku munsi wa kabiri ko Amerika ishobora guhagarika gufasha amashyirahamwe atanga imfashanyo akorera mu bice bigenzurwa n'abahuti mu buraruko bwa Yemen. Ambasaderi Kelly Craft asaba abarobeli bashyigikiwe na Irani guhagarika guhungabanya ibikorwa by'amashyirahamwe atanga imfashanyo. Ni mu gihe abanyagihugu baba 80% mu baba muri Yemen babeshejweho n'imfashanyo bahabwa n'amakungu. Inyuma ya mezi atanu habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Afghanistan, komisiyo y'amatora muri icyo gihugu yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko perezida Ashraf Ghani yatsindiye ikiringo cya kabiri ku majwi 56.6%. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe barongowe na Abdullah Abdullah bavuze ko iyo ngingo itekubiri n'amategeko kandi k'umukandida wabo ariwe Abdullah ariwe yatsinze ayo matora. Ayo matora yabaye mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze yagumye yigizwayo kubw'ibibazo by'ubuhinga hamwe n'ibirego by'ubusuma. Inyuma y'itangazwa ry'ibiharuro by'imfata kibanza ubwa mbere mu kwezi kw'12, ibirego biharurwa mu bihumbi byararungikiwe iyo komisiyo y'amatora muri icyo gihugu bituma hasubirwamwo guharura ayo matora.
Aloyizi Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Inshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Burya turi no kuri internet www.radioyacu.com. Amakuru mu byaga bigari. Leta y'u Rwanda ivuga ko Kizito Mihigo yapfuye yiyahuye muri kasho ya polisi i Remera i Kigali yarafungiyemo. Ariko bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu bo bemeza ko yishwe. Joseph Matata n'umwe muri bo ayobora ikigo kirwanya umuco wo kudahana n'akarengane mu Rwanda, CLIR mu magambo ahinnye y'Igifaransa, gikorera mu Bubiligi. Yaganiriye na Team Ishimwe.
Urupfu rwa twarwakiriye nabi cyane kuko abasirikare n'abapolisi bagaragaje ko bibasiye abatavuga rumwe na leta. Ntabwo twari tuzi ko bashobora gutinyuka gufata umuntu w'umusore nk'uriya wibera mu bintu by'umuziki nawo w'Imana, umuntu wafunguwe wababaye ashobora nawe kwibasirwa kugeza igihe bamwici. Ni naho wenda twahisemo twumva ko ya ndirimbo yaririmbye itwa Igisobanuro cy'urupfu yabaye nk'aho yahungabanije inzego z'umutekano za hariya, kuko kumva ko umucika cumi w'umututsi ukomoka za Kibeho wari warabonye n'uko Kibeho habaye ubwicanyi bw'amoko abiri, hari ubwakorewe Abatutsi mbere n'ubwakorewe impunzi z'Abahutu muri 1995. Urumva ko Kibeho yabaye wagira ngo Bikira Mariya uko yahabonekeye wagira ngo nyine yari yaje kutubwira ko amahano azahabera atazagikwangana.
Ariko uvuze
twumvaga umuntu badashobora indirimbo ye yari yamufungishije nabwo ari akarengane. Kugira igihe bavuga ngo yashatse gutoroka, niyo yaba yashaka gutoroka ntabwo byagombye kumuvira mu rugo.
Ariko uvuze ko yishwe, ariko polisi ndetse na RIB bavuga ko ahubwo yiyahuye.
Ntabwo Kizito Mihigo ashobora kwiyahura, ababivuga nuko batamuzi, ntibazi n'umukirisiti cyari cyo. Kizito Mihigo ni umuntu wemeraga Imana, uzi neza ko rwose Imana niyitanga ubuzima nta muntu ushobora kubwiyambura. Nta mukirisiti rero wa wundi wa kanuni nka Kizito Mihigo wavukiye mu masengesho akaba ari nayo yari akirimo, akaba ari nazo zamuteye imbaraga zo kwihangana agafunga imyaka inarengana akavamo agasaba n'imbabazi kubera ko yarabisobanuye bihagije icyatumye asaba imbabazi. Ntabwo bivuga ko yisabye imbabazi ufite wemera icyaha gusa ugira ngo abagohoteye cyangwa abagohotoye bagire. Ni nk'uko n'umwa na Yesu Kristo yasabye imbabazi avuga ati mumbabarire ndi umwana w'Imana, ariko nuko bimeze nundiriwe nawe nuko niko byageze.
None ibimenyetso by'uko yishwe urabikura hehe?
hanu ikintu cy'ambere kinyereka ko yishwe nuko Kizito Mihigo kuva yafungurwa nta moro yigeze agira bakomeje kujya bamutumaho bakamubwira ko atazongera gukopfora fondation ye yashobora gukora kandi u Rwanda rukomeza ruririmba yuko ngo rukomeje ngo inzira y'ubwiyunge kandi Kizito Mihigo yari yagaragaje ubushake bukomeye cyane bwo gufasha ubwiyunge ku buryo nanakwibutsa ko mu kwezi kwa munani mwaka 2011 Jeannette Kagame umugore wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari yaramuhaye igihembo cy'umuntu w'urubyiruko wakoreye ibikorwa by'indashyikirwa wakoreye ibikorwa igihugu cye kubera ibiya yakoraga byo kujya muri za gereza akajya kureba ukuntu yateza imbere ikibazo cy'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Nyuma yaho mu mwaka kwezi kwa kane mwaka 2013 urumva mbere yuko hasigaye umwaka umwe ngo bamufunge naho yabonye igihembo yahawe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza RDGB. Ariko urumva ko umuntu wabonye ibihembo nk'ibyo abihabwa n'inzego zo mu gihugu imbere cyangwa na association nk'iya president nk'iya Nuza First Lady warangiza nyuma yaho kuva ngo noneho ngo yafashwe ari mu mushinga wo kugambanira ngo umukuru w'igihugu ngo amwice, ubundi se umuririmbyi indirimbo yakwicana.
Ariko ntabwo kuba yarahawe ibihembo bivuze ko atakora amakosa yatuma afungwa cyangwa
amakosa ashaka gukora. Erega hari icyo abantu bibaza, umuntu w'umukirisitu ari umukirisitu, umuntu ntabwo yari ingegera yo mu muhanda yindi ikora amakosa yayishobora kwiba umuneke cyangwa igashukuza ishakoshi. Kizito ni umuntu ufite uko yarezwe, yagize ibyaha apfusha se, apfusha na bene nyina muri genocide, ashobora kuyirokoka, ashobora kwiga, ashobora kugira iriya mpano y'umuziki ayitura Imana. Ariko ituma umuziki wawe ukoraga imbere y'Imana Kigali iramurambagiza ari hano kuko twari kumwe hano mu bubiri iramurambagiza iramujyana aragenda ageze yaririmba intare aririmbira ubutegetsi agerageza kureba ko yabuhishusho ya kimuntu ariko bo nta nubwo nibura bamuhaye agaciro k'umuntu kuko kuvuga ngo yafashwe ngo arimo gutoroka, ubundi se hari icyo yaratorokanye yaravuye yamennye banki niba kwebwe ntabwo twemera ko bira byo guturuka byabayeho. Dusanzwe tuzi ko mu Rwanda bafata umuntu bakamunyereza kabura noneho bazarangiza bakamugaragaza bavuga uko bashaka bakareba indirimbo baririmba uko bashaka. Twebwe niko twabibonye Kizito Mihigo yashaka gutoroka ntabwo byari kumunanira gutoroka, rwose abantu se ntibahora batoroka mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo bikomeye gutoroka cyane cyane ko bavuga ko yari yaciye mu karere k'iwabo. None se umva mu karere k'iwabo yari kuburuka ahaca Ntuza Gikongo rihana umupaka n'u Burundi, abantu baho baturiye baza amayira yose. Ikindi cya kabiri nabo bapanga abaturage bamufasha, abaturage bose hari ubwo buriya butegetsi babwishimiye uretse ko baburimo kubera ingufu kubera inkoni nimbi n'agatuza k'imigeri n'agatona mbwene babashyiraho, ntabwo babwishimiye ubutegetsi birazwi bahora babivuga. Amakuru yose yo mu Rwanda abaturage barataka bararira kuvuga rero ngo babonye umuntu wibigendera, none hari n'umuntu w'inzira karengane umwana nkuriya ngo babaye ngo bagiye kumusagarira ezo babonaga afite intwaro ngo bavuge ngo ni umuntu ufite intwaro uteye igihugu ko wumvaga yashaka gusohoka.
Ndagushimiye cyane kuri ikiganiro tugiranye, urakoze, ugire umugoroba mwiza.
Urakoze nawe umugoroba mwiza.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ambasade y'Ubushinwa mu Burundi irasaba ko abanyeshuri baheruka gutaha bava mu Bushinwa bashyirwa mu kato kugira ngo haramutse hari uwaje yaranduye virus ya corona atanduza abandi bantu. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Desire Hatungimana.
Ubuserukizi bw'igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi buvuga ko umugera wa corona uriko uragabanuka muri icyo gihugu kubera ingufu nyinshi ziriko zirakoreshwa mu kugwanya. Richard Green avuga ko bategwe intege nuko mubari bafashwe n'uwo mugera ibihumbi 10 bakize bakava mu bitaro bariko baravurirwamo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri arahumuriza abavyeyi bafise abana muri ico gihugu ko ari mu minwe myiza y'abarongoye amashuri kugira barindwe kwandurikiza c'umugera nayo ku banyeshuri baheruka gutaha bava mu Bushinwa mu ntango z'ukwezi userukira Ubushinwa Lin Changlin avuga ko ari ingingo zibagenga kandi ko bakwiye kuzikurikiza.
Le gouvernement chinois attache une haute importance à la sécurité et à la santé de tous les étudiants étrangers en Chine.
Ingingo zo gukinga, ingingo zo kwegeranirizwa hamwe zirakenewe kuri bo. Barasabwa kugabanya ingendo, kutaramukanya, kutaja mu manama hamwe no kwipimisha ubushuhe kabiri ku munsi. Barasabwa kandi kuma bahanahana amakuru n'amakaminuza biga ko kugira abashobore kumenya ko amashuri yasubiriye kugurwa. Leta y'Ubushinwa ifise uburyo bukwiye, abakozi, ibikoresho byo kwa muganga hamwe n'amafaranga kugira abashobore kugwanya icyo kiza kandi turizigiye insinzi mu gutuza icyo kiza cya corona. Uwaserukira Ubushinwa aheruka gusaba abagwizatunga bakorera ingendo muri icyo gihugu kuba baratenyenya kujayo. Urongo ishyirahamwe ry'abagwizatunga mu Burundi Akobu Antoine Muzaneza ku makuru yatanze kuri amwe mu maradiyo akorera i Bujumbura asaba ko ababijejwe bohagurukira icyo kibazo ingaruka mbi zitarabashikako.
Nta ngaruka mbi ziraboneka muri iki gihe, ariko icyo bitiye uko ubwoba nuko hari igihe dukomanda ibintu mu gihugu cy'Ubushinwa bikamara igihe bitarashika. Nk'ubu rero haraciye hafi kwezi kurenga bamaze kutubwira ujya mugera uri muri kijya gihugu cy'Ubushinwa, ndetse umaze no guhitana abantu batari bake. Turabona neza yuko mu minsi iza yuko hazohava hari ibibazo bikomeye, kubera hari amakomande twamaze gukomanda, hariho abari bamaze kujayo mugabo n'ubu gushika ubu nabo nyene bugaraniwe hariya. Rero twasaba yuko nk'uko leta y'Ubushinwa bihagurukiye, ndetse dusabe n'isi yose ibihagurukire kugira ngo icyo kibazo kiri hariya ahantu gihere, kugira ngo ntiduhave tugira ingorane zikomeye cyane muri ibi bihugu byacu. Byo dufasha rero kugira ngo ibintu byacu bishike kare ingaruka mbi zitarashika.
Bimwe muri ivyo bidandazwa birangurirwa mu gihugu cy'Ubushinwa ahanini ni ibikoresho byo kubaka amazu, ibikoresho byo mu nzu, ibifungurwa hamwe n'ibikoresho byo mu mahinguriro. Ni mu gihe ikigo cegeranya amakori n'amatagisi OBR mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2019 mu byo Burundi bwakuye hanze cerekana ko ibice 13% vyavuye muri icyo gihugu cy'Ubushinwa.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ejo kuwa kabiri, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yari mu ruzinduko ya Addis Abeba, yaganiriye na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed n'umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Musa Faki. Inkuru ya Simon Marx uri Addis Abeba turayigezwaho na Venuste Nshimyimana.
Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yageze muri Ethiopia akomotse muri Senegal no muri Angola, abonana na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed. Yagarutse cyane ku matora agomba gukorwa mu bwisanzure kandi nta buriganya nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Ethiopia, ndetse bungurana inama zirebana n'amahoro n'umutekano mu gace k'ihembe rya Afurika. Ethiopia yohereje abasirikare bagera ku 800,000 mu ngabo z'umuryango rw'abibumbye ziri muri Sudani no muri Sudani y'Amajyepfo n'abandi ibihumbi bine bari muri Somalia. Umwaka ushize Amerika yahaye Ethiopia imfashanyo ya miliyoni hafi 800 z'amadolari yo guteza imbere uburezi, ubuhinzi, kurwanya inzara, demokrasi n'ubutegetsi bubereye abaturage. Urugendo rwa Mike Pompeo ni rwo rugendo rwa mbere akoreye ku mugabane wa Afrika, rukaba rugamije gushimangira ubutwererane mu rwego rw'ubucuruzi no kongera ibikorwa bigamije kugabanya umuvuduko w'Ubushinwa bumaze kuhiganza. Gusa ariko ababikurikiranira hafi bahamya ko bitazoroha, kubera ku myaka icumi ishize Ubushinwa bwigejeje ku mwanya wa mbere nk'igihugu gikorana ubucuruzi na Afurika, kandi Ubushinwa bwashoye imari igaragara mu kubaka ibikenerwa bwa mbere mu majyambere nk'ibiraro, imihanda, amashuri, amateme, ingomero z'amazi n'ibindi. Guhindura imyumvire y'abakuru b'ibihugu bya Afurika kugira ngo bagane Amerika ntibizoroha, nk'uko bisobanurwa na Stephen Chan wigisha muri kaminuza ya SOAS I Londres mu Bwongereza.
Ntekereza ko abayobozi benshi muri Afurika batazahita babyitabira, basigaye bashaka kubanza kubona icyemezo cy'ibyo babwirwa. Babonye ukuntu Perezida Trump ashobora guhinduka nk'igicu, kandi bumvise amagambo amuvamo, bamwe bafata nkarangwa n'irondakoko.
Mu nama yabaye mu mwaka wa 2018 bivugwa ko Perezida Trump yakoresheje ijambo ry'urukozasoni yavuga uko abona ibihugu bya Afurika. Hasigaye gusa iminsi mike kugira ngo Mike Pompeo agere muri Afurika, Trump yongereye umubare w'ibihugu abaturage babyo badashobora kubona impushya zo kwinjira muri Amerika visa. Ibyo ni Eritrea, Nigeria, Sudani na Tanzania. Amerika ivuga ko ibyo bihugu bitaragera ku byo Amerika yifuza mu rwego rwo kubahiriza umutekano no guhana amakuru, kandi ko icyo cyemezo kitareba ba mukerarugendo, abacuruzi cyangwa se abanyeshuri. Alfonso Medinilla ukorera European Center for Development Policy Management avuga ko kiriya cyemezo cyerekeye visa cyafashwe mu gihe kibi.
These are things that African
countries are looking at quite closely.
Muri vi Mutiga uhagarariye ikigo International Crisis Group mu ihembe rya Afurika avuga ko Abanyamerika badafata Afurika ukwiri.
Mu myaka myinshi ishize abategetsi bo muri Amerika bafata Afurika nk'ikibazo kigomba kubonerwa igisubizo, mu gihe Ubushinwa bufata Afurika nk'umugabane wabyazwa umusaruro. Mu myaka 20 ishize Abashinwa berekanye gahunda ihamye yo gukorana n'Abanyafurika, ku buryo usanga ari nk'aho Amerika ishaka kwihuta ngo ibashyikire.
Murivi Mutiga akomeza avuga ko niba Amerika yifuza gushyikira Ubushinwa igomba kujyana n'aho Afurika igeze. Ubukungu buratera imbere, abaturage bakiyongera, kandi n'abashoboye kujya mu ishuri bariyongera. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ubunoneho ni umwanya wa cya kiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe gishize no mu gihe tugezemo. Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa kabiri mu 1942 mu ntambara ya kabiri y'isi yose, President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin Delano Roosevelt yashyize umukono ku iteka nimero 9066 ryahaye Minisitiri w'Ingabo uburenganzira n'ububasha bwo gufungira Abanyamerika bakomoka mu Buyapani, mu Budage no mu Butaliyani mu bigo bitazwi n'amategeko. Aba perezida bose bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ku wa mbere na mbere George Washington bakoresha amateka mu mirimo yabo. Iteka rya perezida ariko si itegeko rishya, ahubwo ni amabwiriza aho inzego zose akuriye, ni ukuvuga inzego nyubahiriza tegeko uza itegeko nshinga n'andi mategeko ariho. Nyamara rero amwe muri aya mateka yahinduye igihugu ku buryo budasubirwaho. Rimwe mu mateka ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye impagarara cyane ni iteka rya president Franklin Roosevelt ryo mu 1942 ryaje rikurikira igitero cy'Ubuyapani bikomeye cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Hawaii, igitero cyabaye mu kwezi kwa 12 mu 1941. Iteka rya perezida ukomoka mu Buyapani bose iyo bava bakagera bajyanwa mu nkambi bagacungirwamo. Iri teka ariko ryatumye n'abandi Banyamerika ibihumbi n'ibihumbi bakomoka mu Buyapani no mu Budage ndetse barimo n'Abayahudi nabo bakusanyirizwa mu nkambi. Iteka ryasheshwe mu 1944 rimaze imyaka ibiri. Benshi bari baratakaje akazi kabo, ingo zabo zari zarasenyutse. Byafashe imyaka irenga 40 kugira ngo mu 1948 Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibasabe imbabazi kandi ibahindishe zingana n'amadolari 20,000 buri muryango. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Amerika, aya makuru n'ibiganiro by'iki gitondo naha bihumurije, ariko imucikwe n'ibindi tubategurira by'umwihariko cya kiganiro cyanyu muri isanga guhera saa 10. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.